Ni mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru mu Kinyarwanda duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana kwa Repubulika ya Centrafrika yayirungikiye umukomanda w'umumigwi irwanya leta yagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahmoud Said Abdelkani w'imyaka 50 yararongoye urunani rw'imihari y'abarobere ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri ico gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashyigikiye uwahoze ari perezida François Bozizé biswe aba anti baraka, akekwa kuba yarakoze ibyaha birimwo gufunga inzira karengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi byaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika ilahe mu Buholande ku cyicaro cya CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko utwigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucanci rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafite ibyizigiro ko isekeza barimwo ryo kurwanya uwo mugera rizotanga ibyamwa byiza mu mezi atatu ari imbere. Xavier Becerra, umushikiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora ko ubu ariko bashyira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari byizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni ijana y'abantu mu minsi ijana yiwe ya mbere ku butegetsi. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka barenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gupfa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyu mugera, Isirayeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira cy'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko iyi ngingo itangura gushyirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira uwa kabiri, igumizweho gushika ku munsi w'Imana. Mu gatondo ko ku w'Imana, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze uwo mugera w'igisanira cya COVID-19 uri kuragurirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari kubashyira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistan mu mutekano mu gihugu Hamdullah Muhib avuga ko abarwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Muhib yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ivyo vyagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba canke ko 600 muri bo bongeye guhagarikwa n'abategetsi ba Afghanistan. Abategetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosekara mu ikambi y'impunzi ya Al Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 ku kwezi kwa mbere.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Prezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Impamvu ni iyi?
None amahera bayashyiraho binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushyika ku muplant nibo bayari. Rero nabwiye ko ubutugira tubifate tubirondo n'indi shyirahamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bace bataha kandi banadi.
Uwo ni Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho mu Burundi kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ejo byashyizeho umunyamabanga mukuru mushya.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyirizobera umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu ni ukuramiriza. Tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumye abanga.
Reverien Ndikuriyo warayatorewe uwo mwanya. Aya makuru n'ayandi turagarukaho mu kanya. Maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Arabashinja kuyobora nabi bigatera igihombo. Uyu munsi ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi ryabateguriye inkuru ku bijyanye n'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi. Turagezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko atangiye ikiganiro kwa menyesha makuru no kubanyagihugu mu mpera z'umwaka uheze umwaka w'2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongo yamwe muri ayo mashyirahamwe. Itunganywa ribi rituma ayo mashyirahamwe akora homba biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi n'abo bakorana.
Murazi ko nabo nyine tubamaze kuri minisitiri Regideso na Onate bajya nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu. Gute abenegihugu bashize umutahe muri iryo shyirahamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaha Regideso bati wewe bari wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera ninjiza abariyo nyene leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abataranonga abarongo batwaye amazi n'amatara byose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashyiraho binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushyika ku muplant nibo bayari. Ni ukuvuga ni umugwi wagiye hamwe ucyo dutwara amatara n'amazi baratwara barabitwiza. Rero nababwiye ko ubutugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tubirondo n'indi shyirahamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bace bataha kandi banadi. Hariho uwo uzawumva mvuze uko ngo sendika zishyize zitonda. Izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaje ya benegihugu ko njeje kuburanira benegihugu. Izo sendika nizaza nzozibaza. Ubu rero namwe murimwo kuko mubaye ariye murimwo nta matara n'amazi byanjye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashyirahamwe. Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishyirahamwe ritanga amatara n'amazi. Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe Regideso ashima uko iryo shyirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ku kuntu yabusanze.
Ishyirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yaridi ibihumbi 180 renga. Ryari riteraniye abanyonyi batandukanye miliyaridi zishika kuri 38 1,700,000 arenga. Ishyirahamwe ryari riheraniwe miliyaridi zishika kuri 26. Twarashoboye kwishyura amadeni ishyirahamwe ryari riheraniwe. Ishyirahamwe nta deni rifise ku makonti. Amafaranga arahara akwiye menshi ashobora kubasha no kuri miliyaridi 12. Leta iherana ishyirahamwe miliyaridi 16, ku buryo rero ayo mafaranga ashoboye kuriwa ishyirahamwe ishobora kuzorangura imigambi yaryo gukwiragiza amatara n'amazi atangwa manzi.
Uwo yahora arongoye ishyirahamwe Regideso atemera ko ishyirahamwe yahora arongoye rigeze ahatemba afise imigambi avuga ko asigiye wamukoreye mu ngata harimwo kugwiza umuyagankuba n'amazi.
Bijanye n'umuyagankuba turiko turagerageza muri bije y'uno mwaka ko amakaritsiye menshi y'igisagara ca Bujumbura yojamwo umuyagankuba. Amakontere yo gusubiriza amakontere yapfuye cane cane mu matara kandi tugakuraho n'ibyo by'amakontere vya kera bisaba ko umunywanyi barinda ku mafakture. Hari kandi n'ugutunganya gushasha ishyirahamwe mu buryo bwa kijambere avuga hari amaordinateur 500, hari amakontere 600 akoze mu buhinga bwa none bita kontere intelija azohabwa abanywanyi 600 bari yatwa umuyagankuba mwinshi ku buryo dushobora gukwikirana no kubaha amafakture bidatevye kintu gikomeye cyane ubu n'ukuzokurikirana cyane usubiramwo itunganye n'igisagara mu bijanye n'amatara
Jean Albert Manigomba agiye kuramutsa gushiramwe Regidezo na vyinshi yashikirije mu gihe cy'ibisikanywa ku burongozi bw'iryo shyirahamwe rya leta avuga ko agiye kubandaniriza hundi yaragejeje
nzobandaniriza aho yaragejeje kugira tuteringe ntambwe aho bahara bayakagora nariho hose nzo kubishoka byose ndabikomeshora ugaturira imisi nzo kwicata izo ngora zibagara bayo sino uvuga ngo ubuhinga bibiye ubwo nyene se ndabona izo ngorane na taktike zo gukoresha izoboneka maze kubona izo ngorane
abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko usubiriza umurongozi mukuru wa Regidezo bidasigura ko rica rizamuka byoroshe uwo muyobozi mushasha ategerezwa ko bafise indinganizo shasha agiye gukorera ko Faustin Ndikumana ari muri abo bahinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu byo baba biri ku rutonde rwo kuvyura iryo shyirahamwe rivuga ko ryo bari mu yari ko aratembagara
bijanye n'ingeri z'amafaranga bimeze gestion financiere aramadeni ifise canke abo bifitiye amadeni naryo nyene bakaraba ibintu vya comptabilité bikora gute mbega za comptabilité analytique zituma umuntu abona neza ivyo ashira mu kugira amatara canke amazi aboneke abone ko ashobora kunguka ivyo bita coût production bijanye n'abakozi batunganije gute inkwere ziba zimwe n'abakozi batunganijwe ibijanye n'ingene urudandazwa rugenda gestion commerciale ivy'amatarification arya provisionnement ingene amasoko atangwa ingene bigenda ica provisionnement ingene cyagura ibintu hanze ingene amastock abitse ko ari muri securite atabusuma taki ingene bya informatique bitanga information zikwiye bya bya systeme informatique n'ibijyana za gestion technique by'ubuhinga ingene amatara n'amazi bitangwa no kuri byo bita risk kuraba ibintu bishobora kubangamira ishyirahamwe umwanya uwari wose
Ibyo bimaze kuja ku rutonde uwo muhinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibica bikurikira
ivyo rero bimaze kuba byasuzumwe haca bico bita plan d'affaires plan d'affaires ni ukuvuga ati dufatiye ku ngwara twabonye muri iryo shyirahamwe ingene bizogororwa mu kuraba itunganywa rishasha mu kureba mu muco transparence mu kuraba abijejwe responsabilité no kwama ariko ari ibintu bishasha bishobora kurikiza icyo bita innovation permanente ni ukuvuga yuko iyo plan d'affaires niyo ica igendeza mu ngiro igendera kosora ivyo rishyirahamwe
amwe mashyirahamwe ya leta y'u Burundi ifise mu mitahe avugwa ko akora homba iruhande ya Regidezo ni nk'iryo gutuma tumana ku makuru Onatel iryo gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta INSS hamwe n'iryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique
turacyaraho mu Burundi aho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kuva ejo ku cyumweru rifite umunyamabanga mukuru mushya Reverien Ndikuriyo yatowe muri mitingi rukokoma y'iryo shyaka yabereye mu murwa mukuru wa politike I Gitega Reverien Ndikuriyo si mushya mu nzego z'iryo shyaka sinamushya mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yarabikurikiranye
Hari mikoranyo kaminuza rya CNDD-FDD yagenye Reverien Ndikuriyo ko umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambi uri ku butegetsi uwo mugabo yavukiye mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro mu manuko bw'u Burundi mu 1970 ari mu baroye mu kirobere cy'abahutu cya FDD mu myaka ya 90 imbere yuko uwo muharuhinduka CNDD-FDD icyo gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'2004 n'2007 hagati y'2007 n'2010 naho yamushinga amateka imbere y'ukujya mu nama nkenguzamateka kugera mu 2015 ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo cy'imyaka itanu ishize urandi kuri iyo wagiye gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje
uca mu makanda y'inzovu ugakira urume iki kibanza cyahoramwo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye ubu ni ukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje ntitubitinya rero tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumya banga tuzobabera umwungere mwiza amenye intama ziwe imwimwe mu izina ryayo mugana ati tubasaba yuko mu b'intama nziza zitona ntimuzoze munakebaguzwa ngo murabe ibyo butandikiwe tuzobama hafi mu mitumba y'u Burundi yose mu mazone n'amakomine ntawuzobura ahashikiriza icyumviro cyiwe muzotubera abahanuzi beza batwubaka batadusambura muzotubera abagenzi bimvuga kuri atari abadendekanya bashyira imbere ineza yabo dushyira imbere ineza y'igihugu kandi dushyize imbere ineza y'igihugu igihugu umwe wese azobona umugabane wiwe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbuye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe yashimiye kuri ibihe bishitse imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza n'u Rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo asi cizere c'impinduka.
Turiko turaraba imigenderanire iko yagenda neza mu gihugu ariko igihugu kibanye nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco kigitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Ubu turamaze kubona yuko ico dupfa camaze kumenyekana bakizi tukizi kandi bagikuye mu nzira bajya a murazi kwa abavandimwe. U Rwanda dusangiye byinshi, dusangira ururimi, dusangira imico, ntibibereye yuko rero two kwa turiko turaryana mugangira ngo kubera turabavyara cacu turavyaruzanye. Baravuga batubonye abavukana batase ntuje mu hagati kuko wowe barabaza ko bapfa kandi bacakumvikana mwene wanyu niyo yobaraje gukubita agafuni arahindukira akagukubita umuhini. Jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana.
Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu wasanga igeno wajyandi kuri iyo batacyizere itanga mu bijyanye n'agateka ka zina muntu. Kahina Tesakian umushakashatsi ku Burundi muri DHB yavuganye n'ijwi rya Amerika kibona ivyavuye mu ikoraniro ry'igitega.
Le nouveau secrétaire général du parti au pouvoir révérien Di Corio est de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostiles envers les opposants au gouvernement.
Ariko reka turabe iyo bijya perezida Ndayishimiye yasezeranye kubaha demokarasi n'ubwira Burundi igihugu cy'amategeko. Ikibazo ubu ni ukumenya niba azoshyira ibyo yasezeranye mu gihe abantu nk'abo bari mu bibanza bihambaye by'igihugu. Niko Tesakia ntiyibaza. Havuga nka Tesakia uramutse wa CNDD-FDD kuva kuri uyu wa Mungu waramenyereye.
Bazobabwira ko Di Corio ariko hari umwicanyi muga ni bande ni bande bazivuga. Bazovuga ko imbonera kure ari mbi kubera iko yanditse kuvuza igihugu. Umwasi yagomba gusambura arabaho ukomeye imbonera kure n'izo nguvu zo guteza imbere igihugu. Nicyo gituma bamwe bariko bararondera hajya nyene iyo zisambure. Tuzotegwe rero ubwoba n'amajyamba duca inguvu ahubwo nibavuga biduha inguvu zo gukora.
Ubu urwego rw'inararibonye za CNDD-FDD rwahora rurongowe na nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza uramutwa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Wilikaneza. Tuve mu Burundi tuje muri Uganda aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu mpera z'icyumweru gishize yatangiye gusaba abaturage guhakana intsinzi Perezida Museveni aherutse kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu. Imvugo ye ije nyuma y'amatora ataramuhiriye ifite izihe ngaruka kuri icyo gihugu n'ahazaza hacyo. Bernard Sabiti ni impuguke mu bya politiki akaba n'inararibonye muri politiki ya Uganda nibyo nabanje kumubaza.
Ibihe bizaza mbega bya Uganda future y'iki gihugu nje ntabwo yoroshe gusobanura kuko ibintu bibaho ni ibintu biteganyije. Usanga igisirikare gifite ingufu nyinshi hano muri iki gihugu. Simpamya ngo hari umukandida ubasha guhagarara guhakanya Museveni nubwo yaratsinze igisirikare kitamushyigikiye ngo ashobore gutegeka. Iyo niyo ngorane dufite hano muri Uganda.
Ni ukuvuga rero ko Uganda yamye itegekwa gisirikare n'ubu ngubu murabona ko ubutegetsi bukiri mu maboko y'abasirikare butazashobora kujya mu maboko y'abasivili.
Cyane rwose kuko nubwo ubasha kutababona umuhari hariya ngo bari gutegeka nangwa ngo ugasange ari ba minisita nangwa icyo ariko arabizi. Twebwe tumaze igihe muri iki gihugu tuzi ngo ingufu ubutegetsi n'ubushobozi byose biri mu maboko y'igisirikare. Abasirikare benshi mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo kibabasha guterera saruti Bobi Wine. Abarwanyi iyo ntambara yabazanye mu butegetsi bo bafite purani yabo bahora babivuga ahangaha nta nubwo babihisha. So icyo ni ikikwereka ko buriya aya matora mbega ni nk'urwo ikunze kwerekana cyane kwerekana abazungu bakunze kuyanda igihugu n'amashiringi ngo harimo demokarasi ariko nk'uko bizi nyine buri myaka itanu ni ukuja muri urwo rwikunzo rwo gutora ariko ababizi baba bazi ko nta mbindi kibasha kubaho biciye mu matora ntigishoboka kristi ntabwo ari aka kanya ndahari muri iki gihe
dusubire gato ku bijyanye n'ubukungu ejo bundi hari ikiganiro nabonye Museveni akorana n'itangazamakuru ryo hanze ababwira ati Uganda iri mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika mu bihugu bya mbere bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika ibyo namwe mutuye aho ngaho niko mubibona
awe ntabari kuri iyo skosi yaba ngiye nkunze gukora mu data mu statistics mu nzu w'imibare nanga w'inamba economics ibyo ntabari kuri iyo skosi Uganda bimwe mu bihugu bikennye cyane munsi yose itegereje imibare iva mu United Nations n'ibindi bitongore wababivuga bababiresha of course abakurikira imibare ko turabizi ariko nk'uko ubizi buri perezida akunze kuvuga ibyiza kuri ibyo yibwira ko akoze ariko Uganda ni ntabwo ari igihugu gifite ubukungu bashaka kuvuga ko buhari mu ngeri y'ibicukurwa mu ngeri y'abashoramari ubundi baza ahangaha ariko ruswa yo nkubwiye rero ubwo bukungu ntaho bugabanywa n'abaturage ba buri gihe bo mu gihugu bujya mu maboko y'abantu bake cyane bafite abo bazi n'ababazi bityo nk'uko sisitemu mbega ikora niko sisitemu ikora ahangaha
Bernard Sabiti inararibonye muri politiki ya Uganda tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Burundi aho mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ikipe ya Flambeau du Centre ikiri ku mwanya wa mbere naho Vitalo ikaba itaratsinda mu mikino itatu imaze gukina mugenzi wacu Desire Hatungimana nibyo atubwira
umugwi w'urunani kurura w'Imana warasubiye kwereka abakunzi ba basketball mu gisagara cha Bujumbura ko muri kino gihe atari uwo guta mu ndasa mu kwirahira worohewe cyane Mutanga United ku manota 79 kuri 36 iyo ntsinzi ikaba yatumye urunani ruguma mu kibanza cya mbere gifata kibanza uwundi mugwi uguma werekana ko uri kurarondera icyo kibanza cya mbere ubu kiri mu runani ni Kern uwo mugwi ukabatsinze Muzinga nayo nyene yari maze iminsi byifatamo neza ku manota 66 kuri 63 mumenyereza uwo mugwi wa Kern akamenyesha ko ugo rukino rwabagoye gose kandi akemeza ko icyizere cyo gutahukana iryo higanwa kigihari
cyinjije dugwanye gose bona ko ari ekipe ya je yiteguye kwera defense yacu musanzu zuga yindi defense kugara zone cyane gose mbaho urabona yuko abantu bateguye kuno bayikasha kuko muri premier minute wabona yuko bashoboye kugira amashuti menshi arinjira hanyuma mu kubakenyura je nibaza yuko twashoboye kugira defense ubu tugira ka defense ko kuza turabegera cyane gose
mu mugwa Muzinga hoho umumenyereza amenyesha ko gutakaza umukinnyi bagendera ko byabakoze ko ariko akemeza ko uburambe burangwa mu bakinnyi ba Kern bwatumye batsindwa
ikintu cyane cyane gisumbije harimo abakinnyi nk'abangaye basa n'abakuze bakinisha ubwenge cyane gusumba abandi rero kuri icyo kintu barakinishije ubwenge abakinnyi babo n'ikime bakwije amakosa ashika kuri ane mugabo baragerageza kuyajera bishika ku mita ya nyuma
no muri volleyball mu higanwa ry'i Bujumbura harabaye inkino aho mu bagabo ga Cosmos yatsinze Rukinzo ku maseta 3-1 Bujumbura Uwezo wa ndani itsinda Bistoro Volleyball Club amaseta 3-2 Association des Sportifs de Bujumbura nayo ikaba yarorohewe mu gutsinda Muzinga ku maseta 3-0 mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3-0 Panther nayo itsinda Gender Light Club ku maseti 3-2 umupira w'amaguru naho kundwe igira ya 18 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Vitaro watsinzwe na Royal FC bitsinda 2-1 kuva rero inkino z'ice cya kabiri cy'higanwa zitangura abakinnyi bamenyerezwa na Olivier Niyunge ko ntibararonka insinzi bikaba bitangwe gutera amakenga muri uwo mugwi Olivier Niyunge ko akabamenyesha ko bagiye kuvugana n'abakinnyi baraba ico biva ko ariko akizera ko ibintu bishobora gusubira mu buryo abakinnyi bagwaye bagarutse mu kibuga
na hawa nikuru wa yae jiri ya pijekuru shabajweli wa njeseni chomuino misi waliko walawa sinzi uutula kina ni dusinda mga wotuki perimbele babu gamba dute imbele mga tukwala sinzi chwe tuwa mwana tukiche inga tuligo tuiga haja kazikashu kwa maru kuiga tusuwile mgo tusuwile kandi tulabicho tukokura kugira tushowe kufamuzi tiwasi ukwa makaze tularomu mga wukuya tisinda wikanga uwanja tuligo tulavuga na tulabicho tukokura sinzi kwa rabajweli baade hukiwe sinzi mga ifoko tuwilondeza tulako kufamuzi tiwasi
Mugihe vitaro ivyayo bitoroshe muri Flambeau du Centre batsinze Interstar babona kugumana ikibanza cha mbere message ngozi itsinda Burundi Sport Dynamic gitsindo kimwe kubusa ikifata ikibanza cha gatatu Atletico Olympique nayo yaratangaje abantu mu gutsinda Grenoir itsinda bibiri kuri kimwe uwo mugwi kuva ufashwe na banku wiha Emmanuel Batazira Mayere ukaburiko urava mu bibanza vya nyuma buke buke Rukinzo umugwi igipolisi ukaba wirahiye muzingo umugwi igisoda mukutsinda kubitsinda bitatu kuri kimwe ucugumana ikibanza cha kabiri vyifata kibanza Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana reka makuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda avugwa muri icyo gihugu turagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Irushanwa ryo kwatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru kwa kinyi bakina muri za championnat zabo rirakomeje. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo iracyahanyanyaza muri uru rugamba rurimo kubera muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu u Rwanda ruherereyemo hamwe na Uganda, Maroc na Togo, abasore b'umutoza Mashami Vincent bafite amanota 2-6 kuko banganyije imikino ibiri yabahuje na Uganda na Maroc. Ejo kwa kabiri guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali, Amavubi y'u Rwanda azashakirana n'uduca twa Togo mu mukino u Rwanda rugomba gutsinda byanze bikunze kugira ngo rukatishe itike yo kwinjira muri kimwe cya kirangiza ni ibintu bitoroshye kuko kugira ngo amanota 3 aboneke bisaba ko bawinjije igitego mu gihe abakinnyi b'u Rwanda batarabona igitego na kimwe muri ishani irimo kubera muri Cameroon mu gihe ikipe y'u Rwanda isabwa gutsinda Togo ngo ishobore gukomeza urugendo abayiherekeje nabo barasabwa kwikubita agashyi bakarushaho kugaragaza ubunyamwuga nyuma yuko ku mukino wahuje Amavubi na Maroc kwa gatanu cy'umwe rugishize umukinnyi Eric Ngendahimana yinjiye mu kibuga agakina yambaye imyenda yanditseho inimero zibusanye ku mupira no kwikabutura ibi byaje byongera ku gikorwa cyatunguye benshi ubwo bataga imipira y'abanyezamu bagaharuraho ijambo Rwanda ryaryaritse mu mugongo kugira ngo babone uko bandikaho amazina y'abakinnyi muri rushanwa rya Shandi ririmo kubera muri Cameroon amakipe amwe namwe arimo kubonekamo abakinnyi cyangwa batoza banduye virusi ya corona ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu nta kibazo gihari kandi ngo bakomeje kwirinda no kwitwararika nk'uko Arida Kankindi uyoboye intumwa z'u Rwanda abisobanura
CAF hari ingamba yashyizeho nubwo turimo hotezimo abandi bantu dufite dedicated floors ku bakinnyi ndetse na delegation twajyanye itagerwa abandi bantu dufite ascenseur cyangwa inzira twahawe dukoresha haba kujya aho dufatira amafunguro haba kujya aho dukorera inama ndetse no mu byumba byacu kuko ntabwo duhura cyane n'abantu bo hanze ariko tukaba dufite n'izindi measures twari twashyizeho nka ekipe yacu dufite umu IT manager tuba turi kumwe ugenda desinfect ahantu hose ama elevator aho tugenda hose ara desinfect imodoka tugendamo aho twicara udupfukamunwa ndumva rwose dukoresha ibyo dushoboye ngo twirinde nabwira abanyarwanda ko duhagaze neza kandi twirinze neza
tukiri mu mpira w'amaguru ikipe ya AS Kigali yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino w'intera ya gatatu mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika iyi kipe izahura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia umukino ubanza uteganyijwe kubera muri Tunisia ku itariki ya 14 y'ukwezi gutaha kwa kabiri naho wo kwishyura ukazabera i Kigali ku itariki ya 21 AS Kigali irimo kwitoza idafite abakinnyi bayo batanu bari mu ikipe y'igihugu Amavubi aribo Eric Ndayishimiye Emery Bayisenge Rashid Kalisa Eric Nsabimana na Muhadjiri Hakizimana nubwo abenshi mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru babona AS Kigali nta mahirwe ifite imbere ya Club Sportif Sfaxien umuyobozi wayo Shema Ngoga Fabrice aherutse gutangaza ko ikipe izagera mu kicyo cy'amatsinda ndetse bikanaharenga
tugiye kwitegura mu buryo burenzeho kugira ngo ikiciro kindi mbere ko tugera mu matsinda nacyo tuzakirege neza intego ya mbere dufite muri aya marushanwa yo hanze ni uko byibuze tubasha kurenga amatsinda nibuze kurenga amatsinda bamwe bavuga ko ntibishoboka ariko ndebye ekipe dufite abakinnyi bose bari bazima birashoboka
mbere yo kugera kuri iyi ntera AS Kigali yabanje gukuramo Orapa United yo muri Botswana ikurikizaho KCCA yo muri Uganda Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwarimu duteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje. Reka nshimire mwe mwese mwarimu yakurikiye. Nshimire kandi na bagenzi banjye twafatanyije kuyabagezaho. Fasel Gabeho niwe wegeranije ikiganiro. Je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.